Ele, nesse de América. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
None utabahaye amakuru bizogenda gute? Mwuga ntibazoreka kuwukora, bazoguma bawukora, bazocacira mu byo kwibwira. Amakuru uyasabwe, uyafise, yasange, uwo muntu azoyegumye ayo makuru reye, se nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha.
Uwo ni umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi, Nestor Bantumukunzi, avuga ku vyerekeye korohereza abamenyeshamakuru kuronka amakuru. Turavuga no ku biganiro byahuza abanyepolitike b'Abarundi byarangiyeje ku munsi wa mbere yarusha muri Tanzania kunama mpuzamakungu y'iminsi itatu ikurabira hamwe imigambi kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka hamwe n'impinja iri kibera i Nairobi muri Kenya no ku mutekano muke ku banyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Mani mbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fideli, ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika buriko burarungika abasirikare 5,200 ku rubibe Amerika hano na Mexique gufasha abasanzwe guhangana n'isinzi ry'abimukira bava muri Honduras bariko berekeza muri Amerika. Abategetsi mu gisirikare babwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa mbere ko umutekano ku rubibe ari umutekano w'igihugu. Bashikirije ko abasirikare 2,502 bazokwiyongera ku bandi bababa 2,100 basanzwe bari ku rubibe. Komiseri Kevin Mark Alenane ajejwe duwane hamwe no gucungera imbibe yashikirije ko abimukira bashika ku 3,500 b'abagabo, abagore hamwe n'abana bari muri Mexique begereza buhoro buhoro ku rubibe rwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Uwundi murwi w'abimukira bashika ku 3,000 ku munsi wa Mungu nibo bashika ku rubibe Guatemala gihana na Mexique bagamije guhambya uwo wundi murwi munini. Perezida Donald Trump mu butumwa yashikirije ku rubuga rwa Twitter ejo ku munsi wa mbere yavuze ko Amerika igiye guterwa kandi ko abasirikare bayo bameze magabo. Abategetsi ba Indonesia bashikiriza ko bisa nuko atabarokotse inyuma yaho indege y'isosiyete Lion Air Flight yari itwaye ingenzi 189 abadereva hamwe n'abakozi bayo igwiriye mu ibahari maze iminota 13 igurutse iva ku kibuga cy'indege cy'i Jakarta. Vyikeka ko iyo ndege ishobora kuba yaribiye gushika ku metero 30 canke kuri 35. Abajejwe igikorwa cyo kurondera no gutabara baramaze gutangaza ko batoye ibiziga bitari bike byari ku birometero 15 byahabereye iryo sanganya. Iyo ndege yari yagurutse isaha 12:20 mu gitondo mu masaha yo muri Indonesia byari bitekanijwe kwishika mu gisagara cha Bangka Belitung isaha moya n'iminota 20 mu gitondo. Iryo sanganya ribaye irya mbere rishitse ku ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737. Indege nshasha igurwa cyane kandi inywa ibitoro bike. Nayo muri Afrika, abajeje umutekano muri Cameroon baraburijemwo abariko barakora imyiyerekano mu ibarabara bahakana itorwa rya Perezida Paul Biya ni nyuma y'amatora yo kuwindwi y'uku kwezi. Umumenyeshamakuru rya Amerika Yaounde Moki Edwin Kinzeka ashikiriza ko kugira birinde gukubitwa n'abapolisi abo batavuga rumwe na Leta baciye bihereza amabarabara bagana ku mashuri no ku masengero bibaza ko ariho bazotekanirwa. Igipolisi cyashikirije ko cyafashe abantu bane kandi kiriko kiratohoza ku bandi bahungiye muri kaminuza bishushanya n'abanyeshuri. Abategetsi batangaje ku munsi w'Imana ko Paul Biya yatahukanye intsinzi y'amatora ku majwi 71% nawe Maurice Kamto bahiganywe kandi yayoboneka ko akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yatahukanye amajwi 18%. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiriza umugambwe Mouvement Démocratique du Peuple Camerounais MDPC wa Bia ko wivye ayo matora kandi mu buryo bukabije. Nawo umukunzi umensha makuru ya muka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi aheruka kugandagurwa avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bazaho ikiziga cha Khashoggi kiri Hatice Sengive yabishikirije ejo kuwa mbere gihe bari mu misa yo kwibuka Khashoggi hari I Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza. Khashoggi w'imyaka 59 yinjiye muri konsira ya Arabia Saudite Istanbul muri Turkiya kwigenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icumi kurondera impapuro z'uwo bari bimirije kubakana ariwe Sengize n'umunyaturukiya ariko ntiyigeze asohoka. Abategetsi ba Arabia Saudite babanje guhakana ko ataruhara bagize mu ibura rya Khashoggi ariko mu ndwi iheze baremeye ko urupfu rwiwe rwari rwarateguwe. Muri Afrika kandi perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo kuwa mbere yarabonanye n'abarongoye amashyirahamwe y'abikorera ivyabo mu twigoro two kubaremesha ko leta yiwe ishobora kuringaniza neza ibijanye n'ubutunzi ariko abo bagwizatunga barerekanye amakenga bafise kwikena ry'amafaranga mu kigiga c'igihugu bituma bigora ko bikorwa by'ubutunzi bibandanya neza muri ico gihugu. Abanyezimbabwe bariko barahura n'ibibazo byo kubura ivyankenerwa mu buzima bwa misi yose birimo ibitoro, imiti, amavuta yo guteka hamwe n'amazi meza yo kunywa. Ibiciro by'ibidandazwa byaraduze Mnangagwa agasaba abagwiza tunga kuzana ibidandazwa byinshi mu isoko hakubigumiza mu mahinguriro yabo.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye Burundi, aho inyuma y'iminsi itandatu abanyepolitiki b'Abarundi bari mu biganiro I Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiye. Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yatangaje ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira haboneke umuti ku matati ya politiki ari mu Burundi, naho atabonetse amasezerano cyangwa urwandiko rumwe ruhuriweko n'impande zose zegwa nayo matati. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitike b'Abarundi bari mu biganiro I Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho. Mu gihe yari korasozera ivyo biganiro, Benjamin Mkapa yabuze atwara igihugu ca Tanzania yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matati ya politike ari mu Burundi, nawe hatabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriweko n'impande zose zegwa n'ayo matati. Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye gutanga raporo kuba mutumye ambassador David Kapya n'umuhanuzi mukuru wiwe.
The facilitator now will review the documents he has, including
atumuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishire hamwe. Izo nazo n'urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'uru rero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda.
Yoweri Kaguta Museveni in due course.
Ijo rya Amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari Mkapa canke ko azoba ibindi biganiro. Kapya ate twebwe twifuza guhagarikira ngaha. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akareka yase bazoshima ko biba kuko butubishize mu maboko yabo, kuko umuhuza mukuru perezida Museveni nawe azoca yicegeranyo nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara. Bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa, ariko Mkapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Kubw'abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho, Mkapa yatanze imihoho basavye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu ONI hamwe n'umwe bwa Afrika ko bifuza abandi bahuza. Anise niyo nkuru yaje arongoye umugwi w'abatumiwe mu Rudanisa na Red Delta tavuga rumwe na leta.
Twashaka uwundi muhuza, ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine yishye hamwe igihugu byo muri Afrika byoca risubira rigafata ikibazo cy'uri muntu ke bakaturondera uwundi muhuza, kuko twasanze umuhuza ari umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cy'u Burundi atashitayeho cyane, tukagira tuti ibihugu bihuriki ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika basubire bagisubiremo basubira barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yobayitayeho kurusha uwahahora ikibazo cyo Burundi abo bantu ko ari bari bamaze imyaka 2 bagerageza mugabo byanka botanga imihoho bose ico kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza ikindi batsavye kana muhuza kakebemerera kugishikana nuko habi inama ya karere yigi kibazo cyo Burundi gusa tatsesepomana asabikira umugambo iprona urubande rutavuga rumwe na leta ya Javi Bujumbura
tutenye byumvikana ko aka karere iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratuma kugira yige gusa ico kibazo cyo Burundi ati byo naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikirije muhuza nsaba ko ico kibazo cyo Burundi coshigwa ku runama yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezo tuti imbere kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru b'ihugu itafata ingingo ishimisha Abarundi twasabye ko ico kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine agaheza bakaraba Urundi rwego rwo kwigirwamo icyo kibazo cy'umurundi.
Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sabanya Fredebu nawe yamenyesheje ko bizeje badakekeranya ko naho ikibazo cy'Uburundi cyohabwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa ko
tubona yuko yatwemere ku byiyumviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru b'ihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagicuba bivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubure bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu Burundi bagitorere inyishu n'ingoga nkuko bigombwa gukogwa aho rero twebwe twahakuye umwizero ukomeye ko yatubwiye yuko abakuru ibihugu bakarere cyo cyo Burundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu
muri byo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima nuko abanyapolitike b'Abarundi bashoboye kugira umugumwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imigambwe bicuditse batitabye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntumbero y'ingendo guhuza Abarundi vyogenda itegekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'14 kuza atagihindutse Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwiju rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Kwindi inkuru yerekeye Burundi abamenyesha makuru basaba ko hojaho itegeko riborohereza kuronka makuru aho ni nyuma yaho abavugizi bamwe bamwe bisata bya leta bagirizwe ko badatanga makuru byashikirijwe jo kuwa mbere mu nama yahuje abamenyesha makuru ubushikiranganje bubajejwe hamwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Muranza inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse ari mu Burundi
abamenyesha makuru mu Burundi amategeko arabaha uburenganzira bwo kurondera amakuru ariho hose ariko kuyaronka ni kibazo umumenyesha makuru Jacques Bukuru yerekanye mu cigwa yatanze ko hakenewe itegeko ribwiriza abantu gutanga amakuru cyo cigwa cyaherekeye uburenganzira bw'umumenyesha makuru mu kuronka amakuru
harakenewe itegeko rihatira abatanga amakuru kuyatanga Elle est d'officier, loi sur l'accès à l'information. On me dit que je vais attendre une roue, mais on me dit que je vais le faire. On me dit que je vais le faire. On me dit que je vais le faire. bisabwa na demokrasi indwara rusange ko tujahaye amategeko ahatira abantu kuduhare document pidi ahatira ababiza gutanga makuru kutubwira makuru.
Christine Kamikazi akora mu kinyamakuru iwacu yavuze iby'abashikiye ku kazi wabo
byatubaye ko mu kinyamakuru iwacu aho hariho umuvugizi w'urwego rukomeye rwa leta yarafashe ingingo aravuga ati ikinyamakuru iwacu nta nkuru nzosubira kubaha ku buryo ubu unye tumuhamagaye kugira ngo aduhe amakuru atubwira ati mwegwe muri iwacu naravuye yuko atamakuru nzosubira kubaha. Nasaba ko iyo ari umutegetsi kanaka adashimishijwe n'inkuru aho gufata ingingo iri kategorike nk'iyo uwo abatashimishijwe n'iyo nkuru yo kwegera uwatanze iyo nkuru umuntu akabaha iyo trois de réponse bakisigura.
Mu batumiwe muri iyo nama harimo umukuru w'urwego rw'igihugu rujeje gucungera imenyeshamakuru sense Nestor Bankumukunzi mu byashikirije harimo ibyiyumviro byuhira ivyo uyo menyeshamakuru yaheje kuvuga.
Kandi nagomba kugira ico mvuze ko ni abantu bafata ingingo yo kudaha inkuru ikinyamakuru hariho abamaze kutitwara ko mu radio culture twarabagendeye mu miseheze baratubwira yuko hariho umporte parole atazosubira kubaha amakuru. None utabahaye amakuru bizogenda gute? Mwuga ntibazoroha kuwukora bazoguma wukora bazocaca mu byo kwibwira amakuru uyasabwe uyafise yatange uwo muntu azoye gumye ayo makuru rero se nibaza yuko azoba ari kagomba gutisha azoba tunenge mbere binenge ariko aranyigeze
hagataho bamwe bakora mu bisata byo kumenyekanisha amakuru mu nzego za leta batiyo tegeko yotegeka abantu gutanga amakuru kujaho ni kimwe nayo kuja mu ngiro n'ikindi pia nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano
nta tegeko na rimwe ridutuma gutanga amakuru sinibaza nuko nubwo jyobaho joshobora gushirwa mu ngiro wewe washize tegeko kuti uzotegeza gutanga amakuru sinzi ayo wovuga ubushikiranganje bwoteza gutanga yari n'igihe bwo yatangira icyo giye nibaza twoshira imbere ni migenderanire myiza y'abatanga amakuru namwe bw'abamenyesha amakuru mugukazoza gukora inkuru zizuza amateko y'umwuga ko ndazikwima uburenganzira bw'iwanje ushatse urashaka kushunyitwarira kuntwara kuko je media ntizimpa amategeko na sense nta mategeko impa ndafise abampa amategeko.
Itegeko ribwiriza gutanga amakuru ku babijejwe nariko yasabwa mu Burundi risanzwe rihari mu bindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo ryashyizweho mwaka w'2020 nayo ku ruhande rwa Afrika y'Ubuseruko mu gihugu cy'Uganda risanzwe ririho ryashyizweho 2005 kumbwa mukuru intera Muramvya Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Twakwibutsa ko mu Rwanda itegeko risaba abategetsi guha abanyamakuru amakuru igihe cyose bayasabye ryemejwe mu mwaka w'2013.
Banyanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Kuva ejo ku munsi wa mbere i Nairobi hariko habera inama mpuzamakungu y'iminsi itatu y'ukurabira hamwe imigambi yo kugabanya impfu z'abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka hamwe n'impinja. Umumenyeshamakuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi yakurikiranye iyi nkuru.
Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu OMS, ikigaga cya ONU cyita ineza y'abana UNICEF, ikigaga cy'isi kiraho ibijyanye n'igurirana ry'abantu FINWAP n'andi mashyirahamwe yo ku isi akorera mu gisata cy'amagara y'abantu byerekana ko Afurika iri mu biharuro byinshi by'abakenyezi bapfa ariko baribaruka hamwe n'inzoga zipfa ziriko ziravuka cyangwa zimaze igihe gito zibayeho. Suzi Villeneuve n'umuhanuzi muri UNICEF mu bijyanye no gukomeza amagara y'abantu ku rwego rwa Afurika y'uburengero n'iyo hagati
d'enfants meurent par jour
ugerageje kugereranya ibitigiri by'abana bapfa ku munsi abana bari mu munsi y'iminsi 28 ni nk'indege ya Boeing y'abana 250 ikoroka buri munsi birateye ubwoba abo n'abana bapfa kubera bataronse ubufasha bwiza bariko baravuka canke imbere kuko umubyeyi ategerezwa kwipimisha agize amahirwe yo kuvuka naho kubera atabuvuzi bwiza bukurikira aca yitaba imana mu minsi mike kuko niko biri ibyankenerwa ku mpinja ni bike cyane kandi ibikoresho byo gutabara inzoya ntibizimbye na gato hategerezwa kuba impinduka yiyerekwa muri Afrika iruhande y'abana hari n'abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka muganga Trifoni inkuru nziza akorera mu gisata cya OMS kirabihugu 47 kuri 54 bya Afrika asigura ko abenshi baturuka mu karere ko munsi ya Sahara
duheruka ibiharuro mu 2015 ibitigiri by'abakenyezi ni 289 ariko muri abo 66% kwijana bapfa muri Afrika yo munsi ya Sahara abana nabo muri ico gihe twaharuye inzoya imiliyoni 2 n'ibihumbi 600 bapfuye mu isi yose ariko umuriyoni niwe wari wapfuye muri Afrika n'ukuvuga uyu munzo yazapfuye umwe kuri batatu yapfuye ari uwo muri Afrika
Villeneuve nawe yemeza ko n'icyanjo dashemeye na gato
quand je vois par exemple dans l'immunisation dans notre région seulement les 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre il y a 6 millions
iyo ndazi bijyanye n'icyanjo mu karere kacu gusa ku burengero na hagati ya Afrika harabana miliyoni 600 n'ibihumbi 600 bataracancwa igihugu nka Nigeria kirimo miliyoni 4 n'ibihumbi 400 kurabo Kongo ifise ibihumbi 600 kubereka abo bana badacancwa nuko baba mu duce tutagira mu mutekano ahantu hadashikwa hari imbo nyinshi mugabo dutegerezwa gukora kugira ngo izombo zihave hatorwe umuti abana bose bategerezwa gucancwa ataruko nibi biza tuguma tubona
Et si les enfants ne sont pas vaccinés, c'est tout ce qu'on a comme épidémie.
Turetse uburyo bw'amafaranga n'ubukene bw'abakozi hari n'indi ntambamye nyamukuru nkuko tuvyiganirwa n'umfasoni inkuru nziza.
Ariko ntitwashikimikiye ko uyu munsi gikomeye nuko amareta kwiye kugerageza amahoro akirara mu bihugu byose. Kubera twasanze yuko abavyeyi, impinja n'abana bapfa, benshi bapfa mu bihugu birimwo ingwano muri bajya abantu usanga batari mu ngo zabo, badaheza ngo bashikirwe, bashike kwa muganga. Canke barongeye imiti kwiye 60% y'abakenyezi bapfa bari kuba baravyara bapfira mu bihugu biri mu ngwano ibice 53% y'abana bapfa bapfira mu bihugu biri mu ngwano birimo akajagari ica mbere umuntu ukora no kugira habe amahoro mu bihugu byose
bimwe mu bihugu bya Afrika n'ahatamikoro menshi bifite byarashoboye gushyiraho amapolitike y'akamaro
ni gikorwa gikomeye cyane twibaza yuko ibihugu byose n'ababifasha bose bakwiye gukorana bagashira ingufu hamwe kugira ngo ico gikorwa gishobore gukoreka kandi hari ibihugu binakenye byabishoboye mu Rwanda Cap Vert ni ibihugu byashoboye kugabanya cyane ibiharuro by'abagore bapfa ku mwaka twizeye yuko n'ibindi bihugu bishobora kuraba bigatera imbere nk'uko ibyo bindi bihugu byabikoze
Waseruki Burundi muyugurwa y'inama Esperance Mateso haico yishimira kuvyerekeye igihugu ciwe
umugambi mbona ko ari mwiza cyane kanatsinda natwebwe mu gihugu cy'u Burundi nyakubaha umukuru w'igihugu yarashizeho umugambi wo gufasha ababyeyi ngo bibaruke ku buntu no kugira abana bato bato bavugwe ku buntu nkabona ko ari umugambi mwiza cyane ko ari ababyeyi benshi batashobora kuronka uburyo gushika kwa muganga na mwarirya bavuga ko umukenyezi ari nkingi y'umuryango
amatohoza uni yerekana ko abana 5 kuri 10 bapfa batarakwiza imyaka 5 ari muri Afrika yo munsi ya Sahara mu gihe 3 kuri 10 ari muri Aziya y'Epfo ihangiro ryawo ni nuko mu mwaka 2030 abakenyezi n'abana bose baba bashobora gushikira no guhabwa ubuvuzi bifuza ku isi yose Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 56
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Abanyekongo bari mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda baratakamba ku mutekano wabo ugeramiwe. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Gilbert Musavyimana umwe mu bashinzwe umutekano muri iyo kambi kuvyerekeye icyo kibazo tubatega amatwi.
Hari amakuru atugeraho avuga ko hari abantu bagera kuri 7 baraye bashimuswe aho mu nkambi. Aya makuru wayemeza bashimuswe nande?
Abo bashimuswe n'abapolisi baje mu ijoro ryo kuwa gatandatu, nibwo baje baraza bamanuka mu nkambi bagenda bafata abantu 8. Muri abo bantu 8 bafashwe, umwe niwe wacitse avamo araza. Niwe wavuze amakuru, ariko abandi 7 barabafashe barabajanye bose. Ubu ngubu tuvugana bari muri polisi barafunzwe ku kiboye.
Ni wowe ushinzwe umutekano aho muri karitsiye ya 9, hari impamvu polisi yaje igatwara abo bantu ko ari 8? Nubwo 8 yabacitse?
Oya, ntabwo abo bantu baje hano barabafata nta mpamvu n'imwe, ni ukubagira ipoteza bagenda bahamura abantu bababwira amagambo kuko bashaka kuduhamura, bashaka kudukorera ipotezwa nyine batugerera nabi, ariko nta mpamvu n'imwe yabiteye.
Abo bantu bafashwe na polisi ubwawe waba usanzwe ubazi, uzi neza imyitwarire yabo n'indakemwa?
N'indakemwa gusa, ni abantu bazini kuko babafashe bari mu muhanda bari kugendera hari akiri na kane, barabufata bagafunga, ntacyaha na kimwe rwose bari bakoze.
Abo bantu 7 tuvugira mu maboko ya polisi, ni abagabo gusa cyangwa bavanzemo n'abandi?
Ni abagabo, nta musore urimo, nta mukobwa urimo, ni abantu b'abasore bagiye bafashe. Hari na bamwe bafashe bari bafite umurwayi, bari bajyanye mu bitaro, bagiye kugera ku bitaro bahura nabo, umwe muri abo bajyanwe nabo afatwamo kuko abandi bari bafite babashyizemo amapingu nabo baramufata.
Nawe kandi ubwo nta makuru y'icyo yaba yarafatiwe cyangwa se izindi mpamvu?
Ntacyo bamufatiye, gusa n'ihohoterwa dufitiwe turimo turakorerwa n'aba bapolisi kugira ngo badutere ubwoba, kuko hano badukoreshamo ibintu nyine byabo, bagenda baduteramo iterabwoba, bavuga ngo twaragumutse, ngo twagiye, kandi abantu bagiye cyane cyane tukabona kuko abo bantu babiterwa na komite batoye yabo, kuko nibo bayishyiriyeho iyo komite ikorera mu kwaha kwa leta, ikagenda ibabwira ibintu bitari byo. Icyo gihe ugasanga abantu kuko barakorerwa ihohoterwa staziyo rivuye, ugasanga bagushyizeho ibintu utigeze unatekereza bakabigushyiraho. Nizo mpamvu kenshi na kenshi abantu barimo barahohoterwa hano mu nkambi ya Kiziba.
None se iyo mwiyambaje ishami rya Onigita ku mpunzi HCR aho ikarongi, ribabwira iki, ribumbije iki?
Hano ntacyo rikora kuko sigaritinya iyi leta, nta kintu yigera bakora na kimwe, baracecetse bari aho ngaho, nta kintu bakora iyo tubabwira. Ahubwo nkamwe muri yo mwadufasha rwose mukadukorera ubuvugizi, kuko aha hantu turaharangiwe bitewe n'itotezwa dukorerwa, agiye bafunga harundi bigeze gufata zindutse ngo ni ingabo arafunzwe, n'ubu dutegerezwa kuko ashobora kuba yarapfuye, kuko nta makuru ye kuva afashwe hashize ukwezi kurenga ntarengero ryiwe.
Uwo mugabo usa nk'ukomojeho wabuze mu kwezi ngira ngo kwa 9 cyangwa kwa 8 hashize hafi amezi 2, hari icyo umuryango kugeza ubu waba uzi ku bijyanye n'irengero rye?
Nta turamenya kuva icyo gihe bakoze iperereza, bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya amakuru ye, ntayo yabashije kuboneka.
Ukwezi ni igihe kirekire cyane, ni ukuvuga ko yazimiye burundu?
Yarazimiye rwose, nta makuru ye, uburyo twe dutekereza ko no kuba ashobora kuba atagihari.
Turamushimiye Gilbert Musavyimana wo mu ikambi y'impunzi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryaragerageje kuvugana n'umuvugizi w'ipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengero ndetse n'umuvugizi w'ipolisi ku rwego rw'igihugu, ntiyagira n'umwe muri bo yitaba telefone igendana. Nshuti mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.